murachumva radijwe rya Amerika isamiranire Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Radijwe rya Amerika isamiranire Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda kuri mikomuri kumwe na umwe mutanga ishaka tuvugira mu Burundi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22 mu Rwanda mudukurikiranira kuri FM 104 n'ibice bitatu ikaze muri aya makuru yo kuri no mwanya. Leta y'u Burundi iremeza ko atawe uzi irengero rya Alain Guillaume Bunyoni wahoze ari ministre w'intebe y'icyo gihugu.
Kuri nuko Arkedi na Republika ifise ibyo yiketse ko mu general de police bashaka kumubaza. Bafise iyo batanga raporo ko je Arkedi na nti mparapo n'ivyo bamurondera ko je ntavyo barambira kuko urumva ntibashoboye kumubona.
Uyu ni Martin Interetse umushikiranganje w'umutekano mu Burundi. Mu Rwanda bamwe mu bayobozi bakuru bishengero Anglikane bitandukanyije na Justin Welby ari episcope wa diocese ya Canterbury mu Bwongereza. Ugutana mu mitwe gukomeye kwabandanyije uno munsi wa gatatu mu mabarabara y'umugwa mukuru wa Sudani Khartoum. Ugutana mu mitwe gukomeye kwabandanyije uno munsi wa gatatu mu mabarabara y'umugwa mukuru wa Sudani Khartoum ku munsi ugira gatanu ni nyuma yuko agahengwe hagati y'impande zitana mu mitwe gasambutse. Fidel Nyongabo aratubwira ibindi.
Ugwama gw'ivoro n'amabombe gwumvikanye ku mugwa mukuru Khartoum. Ababa muri ico gisagara batangaje ko gutana mu mitwe gukomeye hagati y'igisirikare cya leta n'inteko ziyonkoye kuri leta kwabereye hafi y'icicaro gikuru c'igisirikare mu gice kiri hagati ku mugwa mukuru Khartoum. Itorokanizo ry'amakuru ryo mu France Agence France Presse AFP ryatangaje ko abagwanyi biyonkoye kuri leta bari mu modoka z'igisirikare n'amakamyo bakwiragiye mu mabarabara yo mu mugwa mukuru Khartoum bw'indege z'ingwano z'igisirikare cya leta zariko zizunguruka hejuru y'icyo gisagara aho zarasa mu bibanza by'abagwanyi biyonkoye kuri leta. Abanyagihugu ibihumbi n'ibihumbi baba ku mugwa mukuru Khartoum batanguye guhunga icyo gisagara inyuma yuko binyegeje mu mazu yabo mu kiringo cy'iminsi itari mike. Umuyaga nkuba n'amazi byaraciwe mu bice bitari bike by'umugwa mukuru kuva ku munsi wa gatandatu w'indwi irangiye. Abantu batari bake barafise ubwoba bwo kuja hanze kurondera ibifungurwa. Igisirikare cya leta n'abagwanyi biyongoye kuri leta bari bumvikanye ku gahengwe inyuma y'uko umushikiranganje ajejwe imigenderanire wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Anthony Blinken avuganye ku telefone na General Abdel Fattah al-Burhan ayoboye igisirikare cya leta na General Mohamed Hamdan Dagalo ayoboye inteko ziyongoye kuri leta. Akamo katewe na Blinken kari kamwe mu katewe n'abatari bake mu makungu gasaba ko amahoro agaruka muri Sudani.
Igihugu cya Ukraine cyakiriye uyu munsi amamisile ya mbere yo mu bwoko bwa Patriot za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibindi tubigezweho na mugenzi wacu Thomas Kamirindi.
Ibi byose biraturuka ku matora y'umukuru w'igihugu yo mu 2020 Dominion yaregaga Fox ko yayishebeje ibeshyera imashini zayo zakoreshejwe mu gutora ko arizo zatumye Donald Trump atsindwa nk'uko nawe yabisakuzaga cyane zibira amajwi Joe Biden. Dominion yasabaga indishyi zingana n'amadolari miliyari imwe na miliyoni 600. Ejo kuwa kabiri mu mujyi wa Wilmington, umucamanza w'urukiko rukuru rwa leta ya Delaware mu burasirazuba bw'igihugu, Fox na Dominion batangaje uko ari batatu ko bumvikanye ko Fox izishyura Dominion amadolari miliyoni 787,000 n'ibihumbi 500 kugira ngo urubanza rutazabaho. Ajya kungana na kimwe cya kane cy'amadolari miliyari 2,960,000 ivuga ko yinjije mu mwaka ushize mu buryo mbumbe, ni ukuvuga itarakuramo ibindi byose nk'imisoro, inyungu cyangwa se ibindi byose biteganywa n'amategeko. Indi sosiyete y'ikoranabuhanga ry'amatora yitwa Smartmatic irayirega mu rukiko rukuru rw'i New York mu burasirazuba bw'igihugu ko nayo yayishebeje ibeshyera imashini zayo kwibira amajwi Joe Biden mu 2020, bituma rero Donald Trump atsindwa. Irasaba indishyi zingana n'amadolari miliyari 2,770,000. Imashini za Dominion zakoreshejwe mu matora muri leta 28, naho iza Smartmatic zakoreshejwe muri zimwe na zimwe mu zindi leta.
Leta Zunze Ubumwe za Amerika uno munsi wa gatatu yasavye Turkiya na Hungariya kwihutira kwemeza ukwinjira k'u Sweden mu ishyirahamwe ry'ukwivuna abansi ry'ibihugu byo mu buraruko bw'ibahari Atlantic OTAN. Ibindi kuri inkuru mugenzi wacu Fidel Niyongabo.
Turkiya na Hungariya byaraziriye ivyerekeye kwemeza ukwinjira icese k'u Sweden muri OTAN mu kiringo cy'amezi atari make bivuye ku matati atari make yabaye y'u Sweden n'ivyo bihugu bibiri. Umushikiranganje wo kwivuna abansi wa Amerika Lloyd Austin yatangaje ko biteguriye kwakira vuba u Sweden nk'igihugu kigira icya 32 mu ishyirahamwe OTAN. Yavuze ko biteze ko ivyo biba imbere y'ikoraniro rya OTAN ritegekanijwe mu kwezi kw'indwi k'uyu mwaka. Lloyd Austin yasavye ibihugu bya Turkiya na Hungariya icuritse na Amerika kwemeza ukwinjira icese k'u Sweden muri OTAN mu buryo bwihuse tigwa bushoboka. Lloyd Austin yabitangaje mu rugendo ari mu Sweden. Yatangaje ko Amerika yongereje igitigiri cy'abasirikare bacu mu Sweden. Yavuze kandi ko bongereje ibitigiri by'amato n'indege z'ingwano bigendera ico gihugu mu vyerekano kugene babandanya gushigikira bikomeye u Sweden. U Sweden na Finland byasavye kwinjira mu ishyirahamwe OTAN mu kwezi kwa gatanu mu mwaka urangiye 2022 hari nyuma yuko Uburusiya buteye Ukraine. Ivyo bihugu bibiri byavavanuye n'imyaka 200 byari bimaze ataruhande na rumwe byegamiye ko mu vya gisirikare. Yamara mu gihe Finland yashoboye kwinjira icese mu ishyirahamwe OTAN ku itariki 4 y'uku kwezi kwa kane aho yabaye igihugu kigira ca 31 muri iryo shyirahamwe. Ukwemererwa icese k'u Sweden kuracyagwanywa n'ibihugu nka Turkiya na Hungariya.
Ubandanye kumviriza radio ijwi ry'Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda ku site ya cha internet ni wezitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com. Turi no kuri Facebook na Twitter, adresi yacu ni @VOA radio yacu. Mukanya turaja mu makuru yo mu karere k'ibiga binini vya Afrika. Umushikiranganje yajejwe umutekano mu Burundi aremeza ko uwahoze ari umushikiranganje wa mbere Alain Guillaume Bunyoni atawe uzi irengero ryiwe. Martin Interetse yavuga ko ibiro vy'umushikiriza manza kizigenza wa Republika biriko biramurondera. Ibindi kuri inkuru mugenzi wacu Elojwiri Kaneza.
Ikiganiro umushikiranganje yajejwe umutekano n'intwaro yo hagati yahaye amenyesha makuru cyabereye mu biriwe ku murwa mukuru Butunzi Bujumbura. Yishura ku bibazo by'amenyesha makuru yarindirije amasaha abiri yose mu biriwe. Martin Iteretse yanse kuvuga mu zindi ndimi ashima kuvuga mu rurimi rw'Ikirundi gusa. Ikibazo cyari kiragishinga abantu benshi nikijanye n'ikibanza ubu uwahoze ari umushikiranganje wa mbere Alain Guillaume Bunyoni yabarizwamo. Umushikiranganje Iteretse yavuze ko atawuzi irengero ryiwe ariko ku butungane buriko buramuronde
mugabo ukuri nuko parke general republic ifise ibyo yiketse ko mu general de police bashaka kumubaza nibyo baragize fuye perquisition bafise iyo batangara porokoje parke general ntimparaport nibyo bamurondera ko je ntabyo ntabyo barambira kuko urumva ntibashoboye kumubona.
Niteretaje rw'ubushikanganje bw'umutekano yanagarutse kuyifatwa ryavuzwe y'intwazangabo zibiri zifise ipete rya colonel mu gipolisi. Yatangaje ko Desire Uwamahoro atwara igipolisi kijejwe kurwanya imigumuko BAE afunzwe akaba ari karumvirizwa n'ubutungane. Mugabo nta kintu kinini yifuje kubivuga ko bamenyesha ko ari dosiye kiri mu butungane.
Uwamahoro Desire umuserebu cyane bazakunda tapfunzwe gusa yahinduriwe amabanga ari uwamusubiriye mu by'akazi kaboko byahuriranye n'uko irango bariko barondera intwazangabo byanjye bashe babifataniza ko mugabo nibaza ko ntabyo barambwira. Urumva dosiye iri muri parke general directorate iyo ariko ayikorera. Uwamahoro narumvise bavuga yuko bariko baramwumviriza.
Kuri wa kabiri hari kinyamakuru cyagereye ubutegetsi cyitwa kiriho cyandikira mu Burundi cyanditse kivuga ko wahoze ari umushikiranganje wa mbere yarafise umugambi wo kuzingamika igihugu wakoranye na bimwe mu binyamakuru wacafuza igihugu birimo iby'abarundi n'ababirigi. Umwe mu banyamakuru bavugwa ni Bob Rugurika umuyobozi w'ikinyamakuru RPA gikorera mu buhungiro kuva gituriwe n'abantu bari mu myambaro y'inzego z'umutekano z'u Burundi mu ijoro ry'u 13 ukwa gatanu 2015 umunsi habahirikwa ry'ubutegetsi ryaburijwemo mu Burundi. Rugurika yakoze amatohoza menshi ku bibazo by'u Burundi muri aya mezi 8 n'iminsi mike aheze Bunyoni yakombowe. Yahaye ijwi rya Amerika umwihweza ukurikira.
kenshi ibintu nk'ibyo bikobera muri CNDD-FDD haba hari ubundi butumwa bwinyegeje nyuma yabyo ahaheza amezi arenga umunani president Ndayishimiye yakuye umushikiranganji we wa mbere arenga Guillaume Bunyoni haravuzwe byinshi muri bukamajambo Ndayishimiye yagiye arashikiriza aho yagabisha abantu avuga bene ibyo bintu by'amafaranga rero kubona ejo ku munsi wa mbere yararungitse abapolisi na n'umutaye ngo gusaka ku rugo rwa Bunyoni bavuga ko ngo barondera y'amafaranga menshi harimo bakana yabura munyuma bagataho twarimbwa imbwa tuzi ko zijya gusaka irwanisho canke urumogi ivyo byose rero bikoreka ko hariho ico bigamije kubwanje president Ndayishimiye nibaza ko ari karagomba gusamaza abantu
kubwo umunyamakuru yigeze gufungwa kubera amatohoza kumabi yakorwa mu Burundi yashize ahabona muri kahise hari binyegezwa byinshi narijya biboneka ko atagahengwe kabonetse kubibazo byari byavuzwe ko biterwa na Bunyoni
President Ndayishimiye yarigeze kuvuga imbere gukura General Bunyoni mu mabanga y'umushikiranganje wa mbere yarigeze kuvuga ko ngo hari abajenerali bashatse kumutembagaza ngo bashatse kumukubita ko detisho gihatu havugwa Ndayishimiye Bunyoni n'abandi munyuma arakura abantu ariko byaragaragaye ko atamuco mwinshi no kuri kwinshi cyari birimo kuko abantu ntibashaka gusenyura inzego z'igihugu ntibashaka kwica umukuru w'igihugu hanyuma ngo ubareke kujya Bunyoni arashobora kuba ari ngaho ibucumbura Bunyoni arashobora kuba ari hagati mu gihugu murazi uko bimeze kose igihagararo agifise mu banywanyi b'umugambwe mu bategetsi mu gisirikare n'igipolisi
Amakuru yuzuzanya ijuru rya Amerika ryaronse kuva kuri uyu wa kabiri nuko wahoza mushikanganje wa mbere w'u Burundi General Alain Guillaume Bunyoni yoba yahungiye mu gihugu kibanyi cha Tanzania isako ryabaye ku nyubakwa zibiri za General Bunyoni mu gisagara cy'ubutunzi Bujumbura no mu ntara ya Rutana mu manuko y'ubuseruko itegetswe n'umushikiriza manza akizigenza wa Repubulika ya Sylvestre Nyandwi icyarivuyemo ntikiratangazwa ku mutaya yasohoye ku munsi wa mbere yategeka gusaka amazu y'uwahoze ari umushikanganje wa mbere umushikiriza manza akizigenza yari yanditse ko yikeka ko hoba hari ibifo byaza amafaranga muri ayo mazu Alain Guillaume Bunyoni niwe murundi wenyene rudende kugera ubu afite ipete rya Commissaire de Police General lingana na General w'ingabo mu gisirikare eroje uri kaneza ijwi rya Amerika
rakoze leo juri kanize kuri iyo nkuru ikigali mu Rwanda inama ihuje bamwe mu bayobozi bakuru bitorero ishengero Anglican yatangaje ko bitandukanyije na Justin Welby ari episcope wa diocese ya Canterbury mu Bwongereza ni inkuru y'umumenyesha makuru w'ishyaka rya Amerika Assumpta Kaboyi
inama irimo kubera i Kigali yateguwe n'ihuriro ry'abangirikane ku isi rizwi nka GAFCON yivuze Global Anglican Future Conference umuyobozi w'irihuriro mu Amerika Foray Thomas Beach uyobora itorangirikane muri Amerika ya ruguru yabwiye abitabiriye inama ko batagifitiye icyizere umuyobozi wabo Justin Welby
In recent days, we've seen the Church of England, led by the Archbishop of Canterbury and their bishops, walk away from the plane to teach the Scripture. We call on them to repent, to return to the Church of the Lord God. bakareka gusigiriza ibyaha turasaba abantu kugarukira Imana bakimika ubutagatifu bigisha ukwera kugushyingirwa mwicuze mugaruke ku mwimerere ibyanditswe byera n'agahinda kenshi imitima imenetse reka mbisubiremo nanone birababaje n'umutima umenetse ntabwo twakomeza kumufata nk'umuyobozi mukuru w'itorero ry'abangirikani ni gihe cy'amavugurura kubangirikane
muri diyoseze 44 zigize itorero ry'abangirikane ku isi 42 zose zitabiriye inama y'i Kigali iyi nama ihuje abagera ku 1400 kuko bitangazwa n'itorero ry'abangirikane ryo mu Rwanda diyoseze ya Canterbury ari naho hari icyicaro gikuru cy'itorero ry'abangirikane ku rwego rw'isi ntiyagaragaye muri iyi nama y'i Kigali Musenyeri Manasi Gahima umwepiskopi wa diyoseze ya Gahini ari naho itorero ry'abangirikane ryakuriye agaragaza ko bifuje ko abangirikani bose bo ku isi bakongera kwibukiranya amahame yo kugendera ku byanditswe byera birinda ubuyobo mu nyigisho zitangwa Gahima avuga ko bitandukanije n'icyemezo cyafashwe na diyoseze ya Canterbury cyemeza umubano w'ababana bahuje ibitsina kuko bo basanga kinyuranije n'imyemerere yabo
twarabyanze twavuze ko icyo bemeje tutazakigenderaho niyo mpamvu twese abahuriye hangaha tuvuga rumwe tutemera ibinyuranye n'iby'ijambo ry'Imana rivuga
umwuka mu bujya kuvuka uyera ku mwanzuro wafashwe n'ubuyobozi bw'itorero ry'abangirikani mu Bwongereza rihikaze mu rusengero abakundana bavuje igitsina mu kwezi kwa kabiri k'uyu mwaka abagize iri torero banasabye imbabazi abatinganye kubw'igihe kinini rivuga ko ryamaze ribavangura. Canterbury n'abasenyeri bayo bemeza ko batinganye nibazajya bava gushyingirana mu mategeko nk'itorero bazajya babaha umugisha. Gusa iri torero ryavuze ko ritazabasezeranya cyangwa ngo bemere abapasiteri kubashaka. Iki cyemezo nicyo cyarakaje cyane itorero Angilikani ryo mu Rwanda ndetse n'ayandi menshi anyuranye yo ku isi yiganjemo ayitabiriye inama y'i Kigali. Rukundo Metode, umwepiskopi muri diyosezi ya Karongi mu burengerazuba bw'u Rwanda, bagaragaza ko baha agaciro ibyo Bibiliya yigisha kuruta imico y'abantu.
Bibiliya n'umuco w'abantu bisa n'ibihora birwanda. Iyo rero birwanye dushyira imbaraga cyangwa duha agaciro ibyo Bibiliya yigisha, kuko biratuyemera nk'ijambo ry'Imana ryahumetswe nayo irabidushyikiriza ngo rituyobore. Ubundi twari tuzi ko ibyo Bibiliya yigisha n'umuco nyarwanda wigisha no kugushyingirwa ari hagati y'umugabo n'umugore kugira ngo ubashe kuvuka no k'umugabo n'umugore bahuye. Ubuse bagufata bakagushyingira n'uyu mugabo muzabyara iki?
Bamwe mu bamubashyirahamwe y'abana bahuje ibitsina mu Rwanda ndetse n'abafasha ayo mashyirahamwe bagaragaza ko kuba hari amatorero yamagana aba bana bahuje igitsina binyuranije n'imyemerere isaba abakorera Imana gushyira hamwe. Bwana Karangwa izina twamwise kuko atifuje gutangaza umwirondoro we, agaragaza ko amatorero n'amadini ari yakwiye gutanga ingero mu kutavangura.
Icya mbere ni uko mu Rwanda ni kimwe mu bihugu bidafite amategeko abahana, so rero bakwiye kugira uburenganzira nk'andi Abanyarwanda bose ku maserivisi yose. Ariko yabije mu bijyanye n'iyobokamana n'imyemerere, hari igihe uba wumva bisa nk'aho bitumvikana uburyo umuntu witwa wenda ko abigisha ijambo ry'Imana, arabwiriza abantu bazi imbere y'Imana, aregereza abantu Imana n'ikimana yamutumye, ariko akagera noho abasunika yigizayo batara sinavugana nabo abasinabi ntibaza mu itorero ryanjye abantu sina. Rero nkibaza ukuntu umuntu uva ko yigisha abantu kumenya Imana agarura abantu ku Mana akari nabo basunika ngo bajye kure.
Benshi mu bashyigikira aba bana bahuje igitsina bagaragaza ko kubaha akato ari ukubangamira uburenganzira bwa muntu. Kuri Manase Gahima uyobora itorero Angilikani muri diyosezi ya Gahini, agaragaza ko uburenganzira bwa muntu bugira aho butangirira.
Aragaza ko uburenganzira bwose ari ukuri nangwa ari bwiza nangwa siko bujyanye n'imyigishirize ya Bibiliya. Twebwe ndabivuga nk'umuntu w'Imana, uko umuntu azumva uburenganzira bwe ntabwo azumva ko uburenganzira bwe agomba kunyumvisha ko uburenganzira bwe ariko nanjye ngomba kugenda nk'uko wabitekereza.
Inama ihuje abepiskopi b'Abangilikani yatangiye kuri uyu wa mbere izasozwa kuri uyu wa gatanu. Ni inama ishobora kwemerezwamo uburyo bushya itorero rishobora kuyoborwamo nyuma y'icyemezo cy'itorero ryo mu Bwongereza. Asumta Kabuyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngiye ndi hano Kampala, Uganda.
Ngiye ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ijwi rya Amerika kwa karirimbo katwibutsa ikiganiro muri isanga mwumva buri munsi kuva saa 10 gushika saa 10 mu masaha y'Bujumbura mu Burundi ni Kigali mu Rwanda. Mugenzi wacu Fidel Niyongabo niwe azoteramisha ikiganiro cejo. Turi kumwe ku murongo wa telefone, aducire ku mayange ico abateguriye ejo. Fidel
Yagoriane, koze ejo mu kiganiro muri isanga tuzovuga kibazo cy'indagurika y'ibihe kibandanya kuvuga ko cyane mu makungu. Abantu bamwe babona ko ikibazo gikomeye cyane makungu ateza kugurukira byihutirwa mu gihe hari abandi babona ko atari ikibazo nyamukuru kiraje ishinga amakungu. Nyamara umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ry'amakungu ni Antonio Guterres mu ikoraniro mpuzamakungu ryerekeye amazi ku isi ryabaye mu kwezi kwa gatatu k'uyu mwaka w'2023 yasubiye kugabisha amakungu kugarukira guhagurukira ikomeye kibazo cy'indabaga y'ibihe bavuga ko atagikozwe kwiyongera kubushuhe rwandanya kwibonekeza isi zogira ingaruka zikomeye cyane kubayibako aho niho tuzoshimikira mutumire akaba yitwa Jean Chrysostome Gerayo umuhinga mu binyereke bidufikije ari mu gihugu cy'Ubusisi azovuga kubwihuko abona ikibazo
urakoze cyane Fidel Nyongabo aho rero nejo ku munsi wa kane kuva saa 10 gushika saa 11 amasaha I Bujumbura mu Burundi mu Kigali mu Rwanda Amakuru y'Irajijwe ry'Amerika arabandanya ingabo z'u Burundi ziri mu butumwa mu ntara ya Kivu yepfo muri Kongo zirasaba abanyagihugu bo bamoka atandukanye y'abanyekongo gusubira kugenderanira inyuma y'imyaka irenga itanu amwe muri ayo moko adasabana kubera ibibazo by'intambara ni nkuru y'umumenyesha makuru w'Ijwi ry'Amerika Vedaste Ngabo ari ibuvira
Nyuma y'impfu z'abaturage ndetse n'ubujura bw'amatungo byari bimaze gufata intera ikomeye muri grupu Mabijombo. Ubuyobozi bw'ingabo za Congo FARDC n'ingabo z'u Burundi byarari bikoranye inama mu gatangana n'amoko y'abafurero abanyamurenge abanyintu n'ababembe mu rwego rwo gushaka uburyo moro yakongera kuboneka muri Bijombo. Ubusanzwe muri Bijombo usanga buri bwoko bufite umutwe witwaje ibigwanisho bavuga yuko ushinzwe kuburinda iyo habaye imvururu z'ubwicanyi cyangwa ubujura ugasanga byitirirwa ubwoko runaka. Bugana muzuzi setonde numuyobozi w'ishyirahamwe ritegamiye kuri leta rikorera mu misozi miremire ya Bijombo yavuze yuko ari intambwe ishimishije kuba abasirikare bakomoka mu Burundi bongeye guhuza abanyamurenge n'andi moko yo muri Bijombo ubusanzwe moko ntacyapfa ahubwo akoresha na bamwe mu banyapolitike bayajyanisha bimika muri grupe imwe abami babiri ndetse bakaba babizangana mu baturage
Yemezo byavuye mu nama nuko twebwe nko mu Rwanda rwacu rw'abanyamurenge twababwiye ngo guhera none twaciye ubwirji abafurero nabo bemeye ko batanze amahoro mu banyamurenge ni ukuvuga ngo icyo kintu bemeye ko bahanguye ngo isoko abanyamurenge batageragamo uyu munsi bagende bayigeremo imihana batageragamo cyangwa uturere batageragamo bemeye ko bagomba gufungura inzira zose kuva mu rurambo gahuruka mu Bijombo kuva mu Bijombo gahuruka mu Mikenke na Minembe
uyu muyobozi wa societe civile avuga yuko ingabo z'u Burundi na FARDC bishigikiye imwe mu myanzuro abo baturage bafashe irimo gufungura amasoko n'inzira zari zafunzwe kuva mu mwaka w'2017
abasirikare b'u Burundi batwijeje ko bagiye guhagarara hagati kurebera ibyo tuvuye kuvuga kuko bizashirwa mu ngiro kandi nabo bazadufasha mu buryo bwo gukomeza gufasha baherekeza abantu mu nzira zose bashaka gucamo nabifuza kugenda nabifuza kuragira aho bashaka kuragirira ubu mugatanga ingatera zamaze kugerayo ubu ni ukuvuga ko ari inka z'abafurero ziraragirirwa mu gatanga ari inka z'abanyamurenge nyine ziri mu gatanga
Byiringiro Robert akurikiranira hafi by'umutekano bibera muri teritwari ya Fizi Uvira na Mwenga avuga yuko ayo moko atuye muri Bijombo ashobora kongera kubana mu mahoro kubera yose amaze kurambirwa n'intambara
hashize imyaka igera kuri 7 hari intambara hagati y'abanyamurenge abapfurero n'abanyintu kandi bakorana n'imitwe mvamahanga muri iyo mitwe mvamahanga nyuma yo kwitandukanya nabo babonye kuko nta musaruro wavuyemo mwiza ndizera kuko kuri ubu nyine kuba bicaranye bakabonana iyo ni intambwe ya mbere intambwe ya kabiri nuko bamaze kubona igihe kirekire bagize bari mu ntambara kuba barashigikiwe wenda n'abanyepolitike ariko abanyepolitike ba Kongo bataragize icyo bahindurira mu kubagarurira kuba gusa kandi kubabanisha iyo yo bintambwe ya kabiri yo gutuma hagaragara ku kizere gihari
Ijwi rya Amerika ryagerageje kuvugisha abagarariye ingabo ku ruhande rw'u Burundi na Kongo ariko ntibyadushobokera nyuma y'igihe kigera ku mwaka abasirikare b'u Burundi binjiye muri Kongo gufatikanya na FARDC kugwanya imitwe yitwaje ibigwanisho bimwe mu bitero byibasiraga imyana y'abaturage byarahagaze ndetse izo ngabo zivanaho na za barriere zitemewe n'amategeko muri Bijombo twibutse yuko abasirikare bo mu gihugu cy'u Burundi bari muri teritwari za Uvira Fizi na Mwenga batari mu butumwa bw'ingabo z'umuryango wa Afrika y'Iburasirazuba ahubwo bari ku bufatanye bwa Kongo n'u Burundi Vedaste Ngabo Ijwi rya Amerika Uvira
Shuti bakunzi bacu turifuza kubamenyesha ko radio Ijwi rya Amerika yongereye ibiganiro byayo byumvikana mu kirundi no mu kinyarwanda ku mirongo migufi bita shortwave ubu mushobora kudukurikira buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 1:30 za mu gitondo kuri kilohertz ibihumbi birindwi magana atatu na mirongo itanu, kilohertz ibihumbi icyenda magana inani na cumi na gatanu, no kuri kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana cyenda na gatanu. Kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu, guhera saa kumi n'ebyiri kugeza saa kumi n'ebyiri n'igice zo ku mugoroba, kuri kilohertz ibihumbi cumi na bitatu magana atandatu mirongo itatu, kilohertz ibihumbi cumi na bitanu magana ane na mirongo itandatu, no kuri kilohertz ibihumbi cumi na birindwi magana atanu na mirongo itatu. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Radio Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda.
Bakunze bijwi rya Amerika, umwaka urashize tubateguriye ikiganiro cy'ubuzima bungabunga ubuzima. Ikiganiro tubagezeho dufatanyije na Flash TV yo mu Rwanda buri wa kane na buri cyumweru. Ku Ijwi rya Amerika gitambuka kuri radio kwa gatatu ndetse no ku mbuga zacu zose. Nimutubwire nyuma y'umwaka icyo kiganiro mwacyakiriye mute, cyabafashije iki mu buzima bwanyu, mutwandikire mubinyujije ku rubuga rwacu rwa Facebook.
Radijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Onitangaza ko Ubuhindi buzoba igihugu cya mbere kibamwo abantu benshi kurusha ahandi ku isi mu kwezi kwa gatandatu gutaha. Ejo mu kwezi kwa gatandatu gutaha. Ibindi kuri inkuru mugenzi wacu Thomas Kamirindi.
Ubuhinde n'Ubushinwa bombi hamwe bihariye kimwe cya gatatu kirenga cy'abatuye isi. Buri gihugu kirengeje abaturage miliyari imwe na miliyoni magana ane. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni iya gatatu kure n'abaturage miliyoni magana atatu na mirongo ine. Ubushinwa buracyari ku isonga nk'uko byamye bimeze kuva mu mwaka w'igihumbi magana cyenda na mirongo itanu. Ariko rero ikigega cy'umuryango w'abibumbye gishinzwe abaturage FNUAP mu magambo ahinnye kivuga ko bwa mbere na mbere Ubuhinde butangiye gusiga Ubushinwa, buzaba buburusha abaturage miliyoni ebyiri n'ibihumbi magana cyenda mu kwezi kwa gatandatu k'uyu mwaka. Abaturage b'Ubushinwa batangiye kugabanuka ahanini kubera kubyara abana bakeya n'abajya mu zabukuru benshi kurusha ibindi bihugu by'isi. Ababyeyi bari babujijwe kurenza umwana umwe. Hashize imyaka irindwi gusa Ubushinwa bukuyeho iyi politiki. Nko mu mwaka ushize abaturage b'Ubushinwa bagabanutseho byibura ibihumbi magana umunani na mirongo itanu. Byari ubwa mbere bibaye muri iyi myaka mirongo itandatu ishize. Naho Ubuhinde bumaze imyaka irenga mirongo itatu bwaragabanyije cyane umubare w'abana bapfa bakiri impinja. Bufite ababyeyi babyara abana benshi kurusha Abashinwa n'abaturage benshi bakiri bato kurusha Ubushinwa. Miliyoni magana abiri na mirongo itanu n'enye z'Abahinde bari mu kigero cy'imyaka iri hagati ya cumi n'itanu na makumyabiri n'ine y'amavuko.
Turiko turaja ku musozo w'ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri ino saha. Ariko mbere yuko turangiza, reka tubabwire ingingo nkuru nkuru twabashikirije yamwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi no mu karere k'ibiyaga binini. Twababwiye ko i Kigali mu Rwanda inama ihuje bamwe mu bayobozi bakuru bo bishengero Anglikani yatangaje ko bitandukanyije na Justin Welby, umwepiskope wa diocese ya Canterbury mu Bwongereza. Twababwiye kandi yuko ugutana mu mitwe gukomeye kwabandanyije uno munsi wa gatatu mu mabarabara y'umugwa mukuru wa Sudani Khartoum ku munsi ugira gatanu. Ni nyuma yuko agahengwe hagati y'impande zitana mu mitwe zari kari kasambutse. Twagiye kandi yuko umuryango wa ONU utangaza ko Ubuhindi buzoba ari igihugu cya mbere gituwemo kurusha ibindi guhera ejo bundi mu kwezi kwa gatandatu gutaha. Twababwiye kandi yuko umushikiranganje ajejwe umutekano mu Burundi yemeza ko uwahoze ari umushikiranganje wa mbere Alain Guillaume Bunyoni yatawuzi irengero ryiwe. Martin Interetse avuga ko ibiro by'ubushikirizwa manza kizigenza rwa Republika buriko buramurondera. Ayandi makuru murashobora kureba kuri site yacu internet, adresi yacu ni wezi3@radio yacu voa@com. Hone naho turangirije amakuru n'ibiganiro. Turashimiye Nadia Tah mu buhinga bw'ivyuma, Peter Handley yari ari mu buhinga bw'ivyuma nawe nyene. Kuri mikro mwari muri kumwe na Oriane Tangishaka. Ndabashimiye mwese, mugire umugoroba mwiza.